Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika yabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti mu duteza amatwi namwe mwese mu cugurura maradio yanyu. Turongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na Frederic undikije abitiramije. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tugiye gutangurira ku makuru ya karere k'ibiyaga binini. Nyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi impunzi z'Abarundi. Turabashikiriza kandi n'ikiganiro cy'umuziki. Ejo ku munsi wa gatanu umurwi w'igihugu ugenga ujejwe gutunganya amatora seni warashize ahabona ikirangaminsi cy'amatora yo mu 2020 mu Burundi. Ibikorwa byo kwiyamamaza bizotangura ku igenekezo rya 25 y'ukwezi kwa kane. Amatora y'umukuru w'igihugu ayabashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine ku igenekezo rya 20 y'ukwa gatanu, ayabakenguza amateka ku itariki ya 20 y'ukwindwi, hahereze ayabahanuzi bo ku mitumba ku itariki ya 24 y'ukwezi k'umunani. Naho mu banyamigambwe bari batumiwe kuraba ico kirangaminsi bashima hari migwi imvuga ko yarenganijwe, ni nk'abagendana ubumuga bamenyesha ku ikarata itora itigeze ifatira ku bumuga bw'abatabona. N'inkuru ya Eloge Wirikaneza menyesha makuru w'Ijwi y'Amerika.
Pierre Claver Kazihise umukuru w'umugwiseni yasiguye kwikirangaminsi gitanzwe hakiri kare mu ntumbero yo guha amahirwe abazoja mu matora kwitegurira mwanya ubereye. Yagarutse ku matariki makuru azoranga amatora yimirije.
Ari ubwa mbere itariki ya 20 rusama hazobera ku matora atatu umunsi umwe. Ayo matora akaba ari itora ry'umukuru w'igihugu, itora ry'abashinga amateka, n'itora ry'abajenama ba komine. Hakaba n'itora rya kabiri ryo muri mukakaro, n'itora ry'abakenguzi amateka itariki 24, akaba rero n'itariki 24 z'ukwezi kwa myandagaro hazotogwa abajenama b'imitumba canke b'amakara. Imbere y'amatora murazi ko haba kwiyamamaza mu gitabo c'amategeko agenga amatora bavuga yuko ari iminsi 21, kuba rero n'iminsi 21 imbere yuko ayo matora aba. Kiretse nk'uko mubizi amasaha 48 yo kwiyamamaza biba vyahagaze cyo iminsi 23 imbere y'umunsi w'itora nyezi.
Bamwe mu banyamigambwe bari bitavye ibikorwa byo gutangaza kino kirangaminsi nka kefa nibizi umukuru wa sahwanya Frode Bunyakuri bashi.
Bwa mbere twebwe twashimye yuko kino kirangaminsi gitanzwe kare, kandi uko twabibonye ni kirangaminsi cisunze iteka rishasha rigenga amatora. Ico kirangaminsi rero kizodufasha kumenya ibikorwa bigezweho tuvyitegurire mu ncamake. Turaza yuko iyi ngendo ari nziza seni itanguye
mugabo. Naho kino kirangaminsi gitanzwe abanyepolitike ntibarekuriwe gutangura kwiyamamariza amatora.
Kwiyamamaza kugengwa n'amategeko, sivuga yuko umuntu abonye kirangaminsi acatangura kwiyamamaza namba nta na gatoya. Abayihenze ntayigere n'umwe aja muri ivyo. Kwiyamamaza ntibiragera, bizoba igihe amategeko abirekurira, kandi mu kirangaminsi biranditse neza cane. Nikumenya rero yuko ikirangaminsi nico gufasha kugira abantu bitegure. Murabona hariho abakeneye kurondera nk'amadosiye kugira ngo bitoze, hari abakeneye kurondera amadosiye kugira ngo bazosabe baje guhagarikira amatora cyangwa kurorera amatora. Ibyo byose bikire yuko abantu baba bizikare.
Naho byamenyekanye kare hari imigwi itashimishijwe nk'uru nani rw'abagendana ubumuga mu Burundi. Kasinyabiza bigomba umukuru warwa garuka cyane cyane ku ngorane z'abagendana ubumuga bwo kutabona bataronswe ikarata iri mu nyandiko bashobora gusoma bo nyene.
Mu matora ya 2015 abantu bacu bamwe bafite umuga bwo kutabona ntibatoye. Muti byagenze gute? Barashitse mu bibanza by'amatora, nje waho narindi barahashitse bajanye n'ubuja kubafasha. Abajejwe gucungira amatora barabankira ko abo baherekeje batabafasha, hanyuma babwira ko babaha abandi babafasha. Abo batabona bagize ati abo muduha ntabo twemeye, mutemeye abo twazanye turabiheba. No kuvuga bace bakata barataha. Ayo majwi murumba ko yapfuye ubusa, kandi batswe uburenganzira bahabwa n'amategeko y'igihugu n'ibiri shingiro y'igihugu.
Kadise nawe yagarutse ku kibazo cy'indorerezi z'amatora.
Mu bisanzwe twebwe abarorerezi barafise ko bemererwa, ni kuvuga yuko batanga amadosi yabo bakayiga hanyuma bakabemerera igihe bakwije ibisabwa. Twebwe rero nta n'umwe tuvuga ko twakuyemo tutize idosiye yiwe, kandi nayo bari murorerezi bo ngaha ndetse vamakuru atakwije dosiye ntituzomwemerera. Ni kuvuga rero bose baremerewe mugabo bace muri iyo nzira yo gutanga amadosiye tuyige hanyuma tubemerere. Ni kuvuga yuko nta n'umwe akuwemo mugabo kandi bategezwa gukurikiza uko biteguwe.
Aya matora y'ihumbi 2022 yateguwe mu gihe hari abanyepolitiki batari bake bahunze igihugu kuva hadusa injyana za politike mu mwaka w'ihumbi 2015 zaturutse ku kindi kiringo cha president Nkurunziza. Iruhande yabo hari n'abamenyesha makuru n'abaserukiye amashyirahamwe yigenga nabo nyene bataye baromoka. Turetse abo hari kandi n'impunzi zahungiye mu bihugu bibanye zirenga ibihumbi 350 nk'uko ibitigiri by'igisata ca ONU cita impunzi ya Israel bivyerekana. Ariko hari n'izimaze iminsi zitahuka. Amwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu nka International Crisis Group aherutse gusaba abakuru b'ibihugu n'indongozi z'akarere kugondoza ubutegetsi bwa Gitega kugira ibiganiro n'abanyepolitike bahunze igihugu byotuma batahuka bakaja mu matora y'ihumbi 2022 bibaye ngombwa. Mwaka matora kagezwe nyuma mezi atandatu kugira ngo bikunde. Eroje Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Murundi mugambwe SNL urabandanya kwiyamiriza ifatwa n'ifungwa ry'abanywanyi bawo hamwe ku muhingamo wo ku munsi wa gatanu. Umunyamabanga mukuru uyu mugambwe yarasavye kw'ivyo bintu bihagarara. Inkuru ijwi ry'Amerika ryashoboye kuronka ribifashijwemo n'abakunzi baryo. Tugiye kuyisomerwa na Desire Hatuyimana umumenyesha makuru ijwi ry'Amerika.
Muri icyo kiganiro ku bamenyesha makuru umunyamanga mukuru umugambwe SNL avuga ko uwo mugambwe wakire neza ko umugwi seni ujejwe amatora washize ahabona ikirangaminsi cy'amatora mwaka w'ibihumbi 2022. Umushingamateka Simo Bizimungu agashima ko hari amatora atatu azobera rimwe.
Wavuze ibijanye n'amatora atatu ari hamwe ayo mukuru w'igihugu abashingamateka n'abahanuzi b'amakomini muti muri SNL muzakira gute? Twebwe muri CNR uko kuntu amatora atunganijwe turavyakira neza. Tuzakira neza kuko hari ivyo aza gufasha abanywanyi bacu. Arabagabanyiriza wa mwanya bogiye barata wo kuja ku bikorwa vyabo, kuko bazuyakorera umwanya umwe bizotuma uwo mwanya ugabanuka. Cyo kiri muri kimwe gituma tuvuga ko ayo matora uko atunganijwe tuvyemera nk'umugambi CNR.
Hari ivyo umugambwe CNR udashima muri kino gihe nk'uko umunyamabanga mukuru wawo abivuga. Gutoteza abanywanyi, kubafunga no konona ingoro z'uwo mugambwe vyibonekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu ni vy'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe avuga.
Nkuko twabivuze igitigiri ni kinini. Uyu munsi mvuze abafunzwe gushika hirya y'ejo cyangwa ejo hashobora kuba harafashwe uyu munsi, ariko icumi bamenyesha coco bararenga 60 bari mu bushobozi butandukanye. Umugambwe CNL wama uri ku urabuzwa uburenganzira bwo kugurura ingoro zawo mu ntara zimwe zimwe no mu makomini. Ikindi naco ibijanye no gusibanganya ingoro zawo vyaribonekeje mu makomine nka Muhuta intara ya Burumonge, Buganda mu ntara ya Cibitoke na Gasikanwa mu ntara ya Ngozi. Uko gusibanganya ingoro z'umugambwe vyarenze urugero, aho haturiwe hongera harasamburwa ingoro y'umugambwe ku rwego rw'intara ya Bujumbura iri Inyabiraba mu ijoro ryo kwa 15 rishira kwa 16 ruheshi 2019 buca iyo ngoro yugururwa. Umugambwe CNL ubona ko iyo nyifato n'ingendo bitabereye bifatwa nk'umugambi ugamije kugabanya canke kugara urubuga rwa politike bifise intumbero yo gutoteza abatavuga rumwe na leta muri rusangi, na cane cane umugambwe CNL muri kino gihe gishira amatora y'ibihumbi 2020. Icyo umugambwe CNL usaba leta: kurekura abanywanyi bose b'umugambwe bafashwe bagafungwa hadakurikije amategeko bisimikije ivyagije bidafashe atakindi bazira atari ivyumviro vyabo vya politike.
Gushikira ingoro ya CNL ku rwego rw'igihugu iri muri zone Rohero mu gisagara cha Bujumbura ntivyoroshe, kuko kuva yuguruwe hari abasirikare bandika abinjiye muri iyo ngoro abamenyesha makuru badasigaye inyuma. Ibitera makenga indongozi z'uwo mugambwe nk'uko bishikirizwa n'umunyamabanga mukuru.
Mu bikorwa vyayo bya misi yose urahura n'intambamyi zidasanzwe za bamwe bamwe mu bategetsi bo mu ntwaro no mu mutekano bagengwa n'agatima kihanganira nira mu vya politiki. Tutarinze kubivuga byose, ibi bikurikira birerekana neza uko uko kutihanganirana. Kwandika ibiranga umunywanyi wese agende ingoro y'umugambye ku rwego rw'igihugu bikogwa n'abajeje umutekano ntawe bitotera makenga. Gusika ubu umugambwe ukabutazi amaherezo n'intumbero y'izo ntonde zikogwa z'abanywanyi bacu.
Umugambwe SNL ugasaba abanywanyi bawo kwitura ubutungane igihe cyose harabahohotewe bakirinda ingere ku yindi. Umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe, umushinga mateka Simo Bizimungu, abonera akaryo ko gutangaza ko ingoro y'umugambwe iheruka guturirwa mu ntara ya Bujumbura izosanurwa mu minsi iri imbere kandi ko ari hizugurwa atakizohinduka.
Mu Rwanda sentare yimurizwamo imanza yarasibije isomwa ry'urubanza ruregwamo General Frank Rusagara, Colonel Byabagamba hamwe na François Kabayiza bari basavye sentare ko bufungurwa by'agateganyo kuko bavuga ko bapfunzwe mu buryo bunyuranye n'amategeko. N'inkuru ya Asumta Kaboyi umenyesha makuru y'ishuri ry'Amerika Kigali mu Rwanda.
Mu gihe cya saa tanu nibwo abaregwa barimo General Frank Rusagara na Colonel Tombi Byabagamba bari bagejejwe ku rukiko rw'ubujurire. Nyuma y'amasaha agera kuri abiri, abaregwa nabo mu miryango yabo bamaze bategereje umucamanza, urukiko rwaje kwinjira mu cyumba cy'iburanisha mu masaa tanu na mirongo ine ku buryo budasanzwe. Uyu munsi mu bantu batatu basanzwe baregwa muri uru rubanza ntabwo Serge Kabayiza François yigeze agaragara mu rukiko. Nubwo nta mpamvu zamubujije kwitaba urukiko zigeze zitangazwa, abari bitabiriye iburanisha ryo kuri wa gatanu bahamije ko bishoboka ko yakomeje kuremba kuko mu iburanisha ry'ubushize yari yazanywe mu rukiko aterewe mu maboko, bigaragara ko mu mubiri we nta ntege zirimo. Ibyo ni ibibazo byumvikanaga muri bamwe bari mu rukiko bucece, gusa nta gisubizo umucamanza yabitanzeho. Abaregwa bari biteze ko umucamanza agiye kubasomera icyemezo yafashe ku busabe bamugejejeho basaba ko bafungurwa by'agateganyo kuko bavugaga ko uburyo bafunzwemo binyuranyije n'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Icyo abaregwa bari bategereje si cyo bahawe, ahubwo umucamanza yasabye umushinjacyaha ko bwashyikiriza Serge Kabayiza abaganga mu buryo bwihuse bagakora ibizamini by'ubuzima bwe bakareba niba yakurikiranwa by'umwihariko. Umucamanza yabwiye umushinjacyaha ko bitarenze tariki ya gatanu z'ukwezi kwa karindwi buzaba bwagejeje igisubizo cyo kwa muganga mu rukiko kandi bagahita bagiha n'uregwa. Umucamanza yavuze ko tariki ya munani z'ukwezi kwa karindwi aribwo urubanza ruzakomeza urukiko rumaze kubona ibyemezo by'abaganga basabiye Serge Kabayiza. Iki cyemezo rero nacyo cyabaye nk'igisoza iburanishwa ryo kuri wa gatanu. Uretse ko mbere y'uko urukiko rwanzura, Colonel Tombi Byabagamba yahise asaba ijambo abaza umucamanza icyemezo cyafashwe ku busabe bwabo. Umucamanza yahise amusubiza ko bazabanza bakamenya icyemezo cya muganga ku buzima bwa Serge Mutabazi bakabona kubasubiza. Ibintu byabaye nk'ibitungura Colonel Tombi Byabagamba ndetse na General Frank Rusagara byatumye n'umucamanza asaba baregwa ko bakwegera ababunganira bakabasobanurira neza uko bikorwa. Abaregwa bose bahise babwirwa ko iburanisha risoje, gusa wabonaga bajyanye ikibazo cy'uko bari baje biteguye kumva umwanzuro urukiko rwabafatiye ku cyifuzo bari barugejejeho. Mu byo baregwa bari basobanurira urukiko nuko bafungiye mu kato ka bonyine kandi ibi bikaba bigira ingaruka ku buzima bwabo, bityo bari basabye urukiko kurekurwa by'agateganyo bakaburana bari hanze kuko basanga bafunze binyuranije n'amategeko. Uwunganira General Frank Rusagara Maitre Buhuru Pierre Celestin yavuze ko umukiriya wafunze mu kato gakomeye, yongeyeho ko bo mu muryango batemerewe kumusura byoroshye kandi nawe nk'umwunganizi we bahura inshuro nke kandi nazo bagahagarikirwa n'umusirikare wumva ibyo baganira byose. Maitre Buhuru yumvikanishije ko yunganira atagira uburenganzira bw'ibanze ku ibanga ry'ubuzima bwe kuko ahozwaho ibyuma bifata amashusho kamera bimugenzura. Ibi kandi byashimangiwe na General Rusagara ubwe wavuze ko no kwa muganga atemererwa gusobanura uburwayi bwe ari kumwe na muganga bonyine. Colonel Tom Byabagamba ndetse n'umwunganizi we mu mategeko Valerie Gakunzi nabo bavuze ko afungiye mu kato gakomeye. Uhagarariye ubushinjacyaha Faustin Nzakamwita yari yatewe utwatsi bivugwa n'abaregwa ko bafunze nabi. Uyu mushinjacyaha yari yasobanuye ko buri wese afungiye mu cyumba yihariye kirimo ibyangombwa kandi bakagira abasirikare bo kubafasha mu gihe babikeneye nko kubamesera. Naho ku kato bavuze ko barimo, umushinjacyaha yavuze ko aba bagabo bombi bateje impungenge ku munsi bahinduye imyifatire bishoboka ko n'uburyo bwo gufungwa bwahinduka. mwiburanisha ry'ubushize Serge Kabayiza we yari yavuze ko hashize igihe yarategetswe na muganga kujya mu bitaro wakurikiranwe byihariye ariko ko yasubijwe muri gereza. Umwunganira mu mategeko wa Milton Munyandatwa yasabye urukiko gutegeka abacunga gereza kwihutira kujyana Kabayiza mu bitaro nk'uko byategetswe n'umuganga. Mu mwaka w'2016 nibwo urukiko rukuru rwa gisirikare rwakatiye igifungo cy'imyaka 21 Colonel Tom Byabagamba kandi akamburwe n'impeta za gisirikare, naho General Frank Rusagara wacyuye mu ngabo ahanishwa igifungo cy'imyaka 20 mu gihe Serge François Kabayiza yahanishijwe igifungo cy'imyaka 5. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru nkunaho n'umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 18 muri kumwe nanjye Eugene Mukankusi, ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Impunzi z'Abarundi ba mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania barahura n'ibibazo bitandukanye byo kwivuza birimo kurangaranwa n'abaganga na bamwe mu baganga, kubura imiti, kutitabwaho uko babyifuza n'ibindi.
Nko mu bakuze hoho ugiye mu gitondo urinda utaka umugoroba utavungwe, ibyo nibyo niboneye ubwanje nyine naragiye ebaga ku mugoroba natase ntanarose no kuronka n'urukayisha yavuriranye ndanarukurayo.
Uwo ni umwe muri izo mpunzi havuga ukuntu yashavujwe na serivisi z'ubuvuzi, ukuntu yakiriwe kwa muganga. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu mwanya. Mube hafi ya radio yanyu cyangwa se telefoni zanyu. Turaza no kubaha umwanya mutashye inshuti n'abavandimwe. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu, yongeye kubaha ikaze. Muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22 ndetse na metero 25, 31 na metero 41. Mu gitondo mushobora kandi no kudukurikira ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Nicanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda, mukanya turaza kunyarukira mu Burundi turebe uko myiteguro y'amatora ihagaze. Urwaruka hafi 30,000 rwo mu turere turenga 20 tw'u Rwanda rumaze gufashwa kwihangira imirimo n'ibiyobyabwenge. Uwo mushinga umaze imyaka 3 hutewe inkunga na ambasade ya Amerika mu Rwanda binyuze muri gahunda y'ikigo cy'Amerika cyita ku iterambere mpuzamahanga USAID. Mugenzi wacu Pierre Cave niyo nkuru uri mu Rwanda aduhe inkuru irambuye.
Ubuserukizi bwa Amerika mu Rwanda burashima aho ugeze ikigega cy'iterambere mpuzamakungu cya Amerika USAID cyawushizemo amafaranga arenga gato imiliyaridi 18 z'amafaranga y'u Rwanda na erenga miliyoni 20 z'amadolari ya Amerika. Steve Kamanzi icege yacutwara uwo mugambi muri USAID avuga ko intego ari ukwigisha urwaruka rutaronsa amahigwe yo kuba
mu Rwanda. Turi mu turere 25 ano sabaje tumaze kugeraho ni 30,000 muri imyaka 3 ishize 60 nanone tukareba bari mu kiciro cya mbere cya kabiri cy'ubudehe ariko nanone batigeze bagera muri kaminuza kugira ngo tubahe bwa bumenyi ngiro bashobora kuba bakwifashisha mu gihe gitoya kugira ngo babone akazi. Zimwe mu risk biga bagomba kwirinda ni izo ngizo zo kuba batwara inda zitateganyijwe kugira ngo bagere kuri za ntego zabo. Iyo umukobwa akiri mutoya akaba yarabyariye mu rugo yo mugejeje ku kazi umufashije mu byinshi we ubwe ariko nanone n'umuryango.
Bamwe mu bagize amahigwe yo gufashwa n'uwo mugambi wa USAID barima ibihumyo byitwa mu Gifaransa le champignon mu karere ka Musanze. Bishize hamwe barenga 15 bagwiriyemo abakobwa. Uwo barongoye avuga ko bahakura inyungu nyinshi ituma bagiye kuba abakire.
Mu gihe cy'amezi 3 dushyaho 90,000 300,000 twagendaga twunguka hejuru 50,000. Tugenda twongera igishoro. Ni ukuvuga ubu tugeze ku tuzu 16 muri iyi site kuvuga tugeze ku gishoro cya miliyoni imwe n'ibihumbi mirongo inani. Dufite isoko rigari rya mbere n'abaturage, uyu musaruro tubanye mwinshi tugemura kuri Kigali Farm. Wakuramo cya gishoro cyacu cy'ibihumbi mirongo icyenda, akazi ugashobora kunguka ibihumbi mirongo itanu gusubiza hejuru. Biri kuza, ntabwo turaba abakire ariko turi mu nzira njya bukire, kuko ibi bihumyo turi kubikoramo amasambusa, ni isambusa zikunzwe.
Abandi nabo bakora mu nganda zitandukanye nk'uruhingura imitobe n'inzoga kavukire i Musanze, nabo barashima aho bagejeje.
Kwizigama ubu twatangiriye kuri zero, no tugeze ku bihumbi nk'ijana na mirongo itanu, kandi tumaze amezi nk'abiri dukoteza urugo. Byamfashije njye iwanjye nta meza nari mfiteyo, ariko ubu mfite ameza n'intebe abantu baricara bakamererwa neza.
Mbere ntarahugurwa pe, narahembwaga amafaranga yose nkayakoresha, ariko mu by'ukuri ubu ndakora nkagirayo nzigama, biramfasha mu iterambere ryanjye kandi bikamfashiriza n'umuryango.
Hari n'abashimye gukora akazi ko kumwa no guhingura imishatsi.
Sinaburara mu rugo ntibiba, sinaburi pantangura no kwizigama ku cyumweru sinshobora gusevinga nk'ibihumbi makumyabiri. Hagirayo ni sevingira, nkagira nayo nsevinga mu ishyirahamwe.
Iruhande yo gushima, basaba ko USAID yokongereza imfashanyo ibaha kugira ngo bungure ibikorwa byabo, abandi nabo bakamenyesha ko aho baronkejwe akazi badafashwe neza.
Indi mbogamizi, hari igihe dusarura nk'ibihumyo byaba biraye nta mafirigo dufite, bikaba ngombwa ko dushaka umukiriya niyo yaduha makeya, ariko bikarara bishize. Kuba batwongerera igishoro tugahaza isoko, kuko dufite amasoko menshi, urabona twegeranye na Gisenyi, hari n'abaza kubigura babijyanye Goma, tukagura n'amamashini. Ibi bihumye tukajya tubikoramo ifu.
Nta kontara y'akazi dufite, ariko imbere gatoya twizeye ko tuzabona kontara y'akazi.
Aho USAID ibicishije kubakurikirana uwo mugambi, barahafitiye inyishu.
Nk'umushinga ntabwo dushobora kuba twatanga byose, so ikimwe mu byo dukora ni ukugerageza kubahuza n'izindi serivisi twebwe tudatanga, tubahuza n'indi mishinga, tubahuza na gahunda z'uturere, tubahuza ndetse na ba rwiyemezamirimo, kugira ngo ibyo twebwe tutarimo gutanga babe babihabwa.
Bitekanjwe ko uwo mushinga uzoshikira urwaruka rugera ku bihumbi mirongo ine, ukazohera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Pierre Clave Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Pierre Clave Niyonkuru, urakoze kuri iyo nkuru. Nshuti rero, murimo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu tubikomereze noneho ku makuru yerekeye Uburundi. Kuri uyu wa gatanu, umurwi w'igihugu cy'Uburundi wigenga ushinzwe gutunganya amatora Seni washyize ahabona ikirangaminsi cy'amatora yo mu mwaka 2020 mu Burundi. Turi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Eloge Wirika Neza udukurikiranira iyi nkuru, aho ari mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya. Eloge, iyi gahunda y'amatora iteye ite?
Egomeje, ni gahunda y'amatora yamaze gushyirwa ahabona n'umukuru w'umugwi Seni, Pierre Claver Kazihise. Yavuze ko ku itariki ya 25 ukwezi kwa kane umwaka 2020 uza hazaba amatora y'umukuru w'igihugu, itora ry'abajenama b'amakomine hamwe n'iry'abadepite. Hanyuma ku itariki ya 20 naho z'ukwezi kwa gatanu uwo mwaka nyene hazoba amatora y'abagize inama nkenguzamateka, abo twita abasenateri mu Gifaransa. Mu nyuma rero hahereze amatora y'abajenama yo ku mitumba canke mu makaritie, ni ukuvuga ko hazoba ari ku itariki ya 24 icyo gihe z'ukwezi kwa myandagaro, ukwezi k'umunani uwo mwaka nyene.
Ayo matariki yatangajwe, hanyuma abarebwa n'ayo matora baba hari icyo bari babivugaho?
Ego meje, ni nk'abanyamigambwe bari bahari, harimo nka Kesa Nibizi atwara umugambwe Abanyafurode b'Unyakuri, Iragijyanda Daye nka Aloyizi Banza Witonde atwara umugambwe APDR. Bavuze bati twashimiye gose ko ikirangaminsi kije kare, tuzoronka akanya kwitegurira amatora, ati kandi kisunga itegeko rishasha rigenga amatora. Ariko hari n'abarigaye, ni nkuru nane rw'abagendana ubumuga mu Burundi, bavuga bati ikarata y'itora ntiyisunze ubumuga bw'abantu, urabye nk'abagendana ubumuga bwo kutabona bari gutegeka kubashyira muri za nyandiko zabo bita bahaye mu Gifaransa, kugira ngo nabo bajye gutora bagononokewe, baba aribo bitoreye batagiye gutorerwa n'abandi.
Ibyo se by'ubwo ubwo buryo bwo gufasha nk'abo bagendana ubumuga bwo kutabona bwari busanzwe bukoreshwa, cyangwa ni ikintu cyaba ari gishya mu gihugu cy'u Burundi?
cyo bari gishaka kuko abagendana umuga kuva kera bamye bataka basaba yuko nabo boheza bakoroherezwa kugibona bavuga ati mu nyubako zitandukanye dutegereza koroherezwa kugira ngo natwe twitabweho kuko nk'abantu usanga badatambuka bagira ku kinga n'ibindi ni nk'ibyo rero bavuga ati ibi byategerezwa gushirwamo bikiyumvirwa ko natwe turi mu wundi mugwi w'abantu utegerezwa koroherezwa.
Urakoze cyane.
Nanjye ndagushimiye Jenny.
Radio y'u Rwanda Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje. Tuje noneho muri Tanzania mu nkambi ya Nduta. Muri icyo gihugu impunzi ziracyafite ibibazo byo kwivuza. Zimwe muri izo mpunzi zirinubira ko abaganga bakoresha umwanya nabi, umwanya munini ku matelefone. Ni bimwe rero mu bituma izo mpunzi zidoga zikavuga ko zitakirwa neza. Muri abo ngabo hari abaganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, mugenzi wacu James Jovin, bamubwira uko icyo kibazo cyo kwivuza ku mpunzi ziri mu nkambi ya Nduta gihagaze.
Nukura ugiye nko mu gitondo nko mu bakuze hoho ugiye mu gitondo urinda utaka umugoroba utavuwe ivyo nivyo niboneye ubwanje nyene naragiye ebaga ku mugoroba natase ntanarose no kuronka n'ubukayisha yavuriranye ndanarukurayo
nimba ari umwana bonye ko ashushe cyane cyane igisho ryamaze kumera nyene kumana lembye niwe batwara niwe baca baratangurira ko kuri imiti ariko byongeye kandi buri ubugwayi siko ubushushe gusa ushobora kuba ufise ngwari kubangamiye mu mubiri kandi atabushuhe ufise wowe ukumva ko mu buzima utorohewe ariko mu kuvura ugaca batangurira kurya muntu babona ko afise ubushuhe wa wundi na wumva kandi kubangamiye watabushuhe ufise ukaza kupfuka mu masaha 8 z'umugoroba kandi ari watanguye ku bitaro
gusa hariho abaganga bamwe bamwe mugabo ni bake usanga bakunda gutera inkuru cyane ibyo turakunda kubibona nko ngaha mugabo sikuri bose mugabo hariho abaganga bito ushobora gusanga umengo yaje gutera inkuru kuri ku matelefone bari hukwere kandi natwe umuntu abantu babaye ugasanga hariho abatashi batagize gute batavuga ibyo birahari bivuye ku baganga bamwe bamwe mugabo pana bose aba baganga rero urumva
urashobora urabona kutonda kwa zijya ntebe bakaca bazana nk'ibipimo bagapima iyo bapimye rero bakabona umwana nta bucuha afise bashaka bamucagura ati wewe uhagura kugenda hariya ugaca rero uva mu gitigiri cy'abafise ubushuhe wewe ubaye uri hajya we ntibashoka bakwakira n'ingoma cyaba banza kugira ni kwakira bagira abafise ubushuhe ugateteka ugategera ko baguhamagara ngo bakwakire yuko bakuvura ukabura ikindi kibazo kandi tukama tubona iyo ku bitaro yuko ajije nk'umuntu nabona hari umuntu ashobora afatwa kiturumbuka mu ijoro kwacu usanga bararondeye abantu bamutera wa mutwara mu bice bitaro nyine bitwegereye y'umushikanye siko bamwakira basha baguma ngaho bikabura kwacu usanga bakurungitse ngo gusubira inyuma muhira uzomugarukane ico kugati bamwakira mu mwanya waba uba bamushikanye umbe nico cyose kandi kiratubabaza
cyane cyane ibyo usanga abantu bagenda baridoga ni ibyuko byuko marariya bashobora kuyipimba kugira ngo ayibura ahubwo nimba hariho ubundi buhinga burundi ubundi buhinga bufite ingufu gupima iki malaria kuko kweri birakunda gushika abantu bayitoga malaria kandi ariyo bagita gute ariyo bakwaye urumva mu cyo gihuru ne ukipfuwe ututaha bigacha bisaba yuko tuza kudenda kandi bwa bundi nyine urumva nyine bwa magenda urumva nabyo kwata bije
iyo watangiza kuvuga utazwi ntuvugwe n'igihe utavuwe hejuru yuko atamuntu numwe ahakorera uzi ugataha kandi utavuwe wabona yuko ana yakurembeye ko atabushuha afise ukemera kuja kwifashisha muri pharmacy kandi wiriwe bitaro ko kwivuza ku bitaro ko bigoye imba bifana n'amavuriro makenye tuhe tubizi nimba ari gatike ko baba bafise ati kuzuba turatangurira ku mwana tubona afise ubushuhe twebwe ntitubimenye ariko icyo kintu kabisa cyatubangamiye cyane kuba umuntu afise ubugwayi bumubabaje adashyushe ariko yagenda ku bitaro ntavugwe agaca bareba ujya mu nashyushe umwe adashyushe agataha atavuga.
Izo rero ni impunzi z'Abarundi ba mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania baganiraga na mugenzi wacu James Jovin ku bibazo bahura nabyo mu byerekeranye no kwivuza. Mu kanya rero turashoje tubashimira cyane kuba mwaduteze amatwi, kuba mwahisemo kubana natwe muri iyi minota 30. Mutwihanganire rero mukomeze kutuba hafi, telefone ntabwo zitubaniye, ariko rero ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na engineer Joe Give yarafatanije na Macbill Yavaro, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubaradikira ibindi biganiriro bitaha bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugire ibihe byiza.
Tumwese muandanya kudutega matukui mumasugo na makei isa kumina zibiri tuwa shikiza kigani yochu muziki tu wategulira imisi yose kwa katanda tu.